Ubwo rusasuma rwabaye kuva kuwa 25 z'ukwa gatanu gushika kuwa kabiri z'ukwa gatandatu mu mwaka uheze w'2023 rwakorewe ku mashure yose ubuyobozi n'ubugenduzi bw'indero n'amashure yo mu Burundi hamwe no mu bisata byose yegukira ubushikiranganje bw'indero. Ubwo rusasuma rwatanguriye mu bakozi bo mu bushikiranganje bw'indero kuko ari bwo bufise abakozi benshi mu Burundi bakaba bangana n'ibihumbi 86 n'amajana 552 75% by'abakozi bose bahembwa na leta y'u Burundi. Ikindi cyabitumye ni inkuru zaciye ku mbuga waniro zavuze ko abakozi bo mu bushikiranganje bw'indero bagera ku 46% baba bahembwa badakora. Mu kwezi kw'indwi guheze naho abakozi bababa 4,000 barahagarikiwe imishahara. Benshi mu bari bahagarikiwe imishahara wasanga ari abahemberwa kuri konti imwe. Ico gihe abahagarikiwe imishahara barashitse mu bushikiranganje baratanga ibyo basabwe basanga bamwe n'ababikira abafurera canke abubakanye bahemberwa kuri konti imwe. Benshi muri abo bakozi barasubiye barahembwa ariko hakavugwa ko hari n'abandi bataratunganyirizwa. Kubwo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero ubwo rusasuma ruheruka kuba rurabakuye ku iteyi.
Ahubwo twebwe ibihuha byari byaciye ku buhinga ngurukanabumenyi ntibigeze buvuga kapitanile bwavuga transimile bwavuga kapantimile enseignant sikis barakora ibiharuro fastidieu kugeza hamwe bavuga bati umunyamanyanga wa mbere muri kino gihugu n'umushikiranganji wa komisiyo publike n'umushikiranganji w'indero urumva bari begeka ko komisi tufite inyemanga zo ministre iresponsable.
Ubushikiranganji bw'abakozi ba leta ubw'indero n'ibiro by'umushikiranganji wa mbere bakoresheje abakozi bagera ku 5,593 muri ubwo rusasuma. Bategereza rero guhinyuza koko abakozi 86,562 n'552 banditswe mu bushikiranganji bw'indero bari ku kivi. Mu gukora rusasuma ababijejwe bafadikanya n'abajejwe indero n'inyigisho mu ntara mu makomine no mu mashure bafadikanije nabo mu kigo gikoresha ubuhinga bwa none aricyo media box. Umukozi wo mu bushikiranganji bw'indero yategerezwa kwerekana akarangamuntu n'ikarita yo kwivuriza ko akishura ibibazo akerekana ikete ryamuhaye akazi akavuga nimero yiwe ndangamukozi wa leta akongera hagafatwa ifoto. Ibyo byose byaraheza bikarungikwa muri media box ikigo gikoresha ubuhinga bwa none kugira ngo bibikwe mu buhinga bwa none. Ubwo rusasuma rero rwaragunduye ko hari abakozi bagera ku 5,503 batasanzwe ku kazi n'abandi bagera ku 695 batari ku mirimo yabo ku munsi wa rusasuma kumva z'indwara ingendo cyangwa batari hafi y'aho bakorera. Waserukiye ubushikiranganji bw'ikigega cya leta ati icyo gikorwa kiradufashije cyane kongereza amanota mu gihe ikigega cy'ICFMI kizoba kiriko kiragenzura ukugene dutunganya ubutunzi.
Avec le FMI, parmi les critères d'observation du programme, Hario, il y a dans les trois lignes de la justice. Donc, on va tout dire à la justice, comment est-ce que Mouana et Mouana, avant de faire la parole, ça va.
Ibyavuye muri ugo rusasuma bizofasha cyane mu gutunganya ibijyanye n'amafaranga akenerwa mu bikorwa bitandukanye by'ubushikiranganji bw'indero.
Bizofasha kugira ngo tubone nuko bizofasha kugira ngo hashobore kuba konfrontasiyo n'obije n'abafonctionnaire sekitere zitandukanye. Tuno munsi bizofasha kugira ngo uwo muri bizofasha kugira ngo nuko abakomu bw'igihe kanaka direkito jenerali bashobora kumenya ko zirahiye zibangahe mbega impakte bijite abo bangahe mwaka. Ibyo ntadufasha kumenya tuyagare yuko bizodufasha kumenya kukonfonda lobije na personel ufite nta serivisi hanyuma tukabona ambije ishobora kwitegura gutanga kwirukanira amafaranga ndetse n'amabije.
none w'igihumbi n'amajana atanu na batatu boba koko ari abahembwa badakora. Abari bitabye ibikorwa byo gushyira ku mugaragaro ibyavuye mu matohoza ntibemeza ko bose ari abakozi bahembwa badakora. Hari abagiriza ubushikiranganji bw'abakozi ba leta kuko aribwo busamara umukozi akaguma ahembwa yanditswe mu bushikiranganji bw'indero kandi yahawe ayandi mabanga mu bundi bushikiranganji ariko akaguma yanditswe kandi ahembwa ku mahera y'ubushikiranganji bw'indero. Icyo cyiyumviraga ihuriye ko n'umushikiranganji w'abakozi ba leta
usanze abantu benshi dedikasiyo
hari n'abarengeje imyaka yo kuja mu karuhuko k'izabukuru babandanya bahembwa. Urongo uyu mugwi wakoze Rusasuma aratanga karorero uwo nawe ntibamusanze ahakorera ariko abandanya ahembwa.
Jambo na Margarita nafikiri iwe ni aja muri BBCI kujumbura nimero yo konti iyo hano y'umushahara yirwa uratumuye tobi.
Abandi n'abagihembwa bashobora kuba barapfuye canke barirukanywe ku kazi. Umuyobozi w'indero mu ikomine yaserukiye bagenzi we asaba ko ibyegeranyo batanga by'abatakiri mu kazi byoshirwa mu ngiro.
Basaba ko umushikiranganji bari gusangana n'indero obaho kwameliora ukuntu umukozi iyo avuye mu kazi kumva zitandukanye duhane amakuru aze atava muri sisiteme z'ako kazi byinshi iri mushahara tukaboka kuko n'ubu tuvugana tubaganije mu makomine atandukanye hari aho tumaze kumenya ushobora gusanga umuntu amaze imyaka ibiri itatu yaritabye Imana canke yarabaye hambaye ushobora kumusha bibike kubera amakosa atandukanye mugabo tubaganije ukumva yuko umushahara wiwe wogitoroka.
Iruhande yabo igihumbi n'amajana atanu na batatu hari abandi bakozi amajana atandatu na mirongo icenda na batanu batasanzwe ku kazi bivuye ko bari barungitswe gukorera kure y'aho batwagwa abari bakitswe n'amagara canke mu kiruhuko. Haravugwa kandi abakozi b'ubwo bushikiranganji boba bagumye bahembwa ariko barahunze kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu amahera yabo akaguma arungikwa ku makonte yabo kandi atawuyatora. Ibyo rero biravugwa i Mabayi muri Cibitoke aho hari abakozi posta yo muri iyo komine bari mu gasho bafunzwe bagerezwa ko bamaze kubona ko hari amakonte aguma ajaka amafaranga atawuyatora baciye bayiha mu nyuma baramenyekana barafatwa bakaba bagerezwa amafaranga agera ku miliyoni cumi na zitandatu. Uwo mugwi wagize Rusasuma waragize kandi amakenga ku bakozi b'ubushikiranganji bw'indero bari ku kazi ariko batararonka inomero y'akazi. Abo nabo umuyobozi mukuru ajejwe w'abakozi ba leta yasiguye ko ari abakozi bashasha batararonka inomero ndangamukozi wa leta kandi batarahembwa. Harigaragaje kandi abakozi bahembwa batashoboye kubwira abaje kubasansuma inomero ndangamukozi wa leta. Abona b'uwo muyobozi mukuru yaseguye ko hari abakozi bahabwa iyo nimero ndangamukozi wa leta ntibabimenye, ntibaniteho kumenya iyo nimero kuko ku bwabo iyo bahembwe nta kindi kiba gisigaye. Kuri abo bakozi igihumbi n'amajana atanu na batatu bishoboka ko bahembwa badakora imishahara yabo igiye guhagarika. Abarongoye amashyirahamwe y'abakozi n'ubushikiranganji bw'indero bo bafite amakenga ko hari abigisha bazohava bahagarikirwa imishahara kandi bari ku mirimo. Abo nabo umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganji wa mbere Hedatus Nyandwi General de Brigade mu gipolisi yarabahumurije ati abazoba barahagarikiwe imishahara barafite uburenganzira bwo kwitwara.
Niyo yataka kugatijewe niyitwa Nyandwi Minani Mami Depiti kazi dewe ni kukati kutu utakupa ta komisyo kuti komisyo uyo mungu mami sile mapiti kazi dekiti chepo kujani mgeni kujani haa handa kwa kwa korela mungubone mungujana vese kote kwa tergi achati nima munga tisewe nikuli ekore primere yoko chenda juu ama hila tuto ya hila nima toka tuto yuwa tuchepo mkwara tukende mchenda juu tutetelo dekite uyo mungu nikuwa wa chani kukwa
kukiwezo chaba mweru sansuma ya baba tariku kazi datusi nyandu ati nabo nyene haratege kanywa haguhinyuza hamukilingo kitarenza meza tatu
na wawa andi wawe ya mwaka kwa mwaka kwa mwaka kwa mwaka kwa jewe kwa mwaka kwa mwaka kwa mwaka kwa mwaka
Kubijanye n'ibihano abahembwa habiri canke bahembwa badakora bohabwa General de Brigade Datus Nyandwi na Jumunwa mubindi byasabwe muri iyo nama ni ukubijanye no gukurikirana abakozi byovanwa mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bugashikanwa mu ntara no mu makomine kuko byoroshe kumenya ko umukozi atakiri mu kazi kumva izitanye izindi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye we yama yagirije abo muri ubwo bushikiranganje ko batagomba gushira mu ngiro umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none kumva yuko bakongatajwe no kunyuruza ubutunzi bwa leta. Umukuru w'igihugu ariko ingomba ntangure gukoresha ubwo buhinga
digitalization zo iheri wanje sendabashira muri muri uwanditse ikete ncandaribona kwirike tutagishura none si zo programa gusa gacuvu gutrimaze iminsi ngano ku none runje ntitayandika
ndabize kuri ngaho ibintu dufise amarogisiye bambe amarogisiye aruzuye amaserver aruzuye mugabo nta numwe ayazi icacho cyose twaze tukije ku ndaba muri nzobikora ariko
Evariste Ndayishimiye yamenyesha ko agiye gushiraho itegeko rigenga ibijanye no gukoresha ubuhinga bwa none mu buzi bwa leta.
Ikindi abahinga bamaze kumbwira nuko haza lowa de digitalization najyo lowa za digitalization ni president portabari imwe kubera iki nkabo batirisha mwavuze ntibiza mu mpanuro biza mu bihano la lowa era city trice tuwepini luwasi la digitalizasyo na wengene mubzihu utagira ngile lilini ndaribone neza nili hano kukosi nari inzi lo konteni ya jingene mezi bara maze kumha maisha pito hila da wigeze kule ee hami mbiwako na wigeze kule eni kure lani numia sudada wa mgila nitende mwangharani chayi na mwemuri kwa mngi mwela karengo
igikorwa nk'ico carabaye mu gisirikare cy'u Burundi hakaba hitezwe ko no mu bundi bushikiranganje haba rusasuma nkugo kugira ngo ntiyasubire kuba abakozi bahembwa badakora cyangwa bagahembwa habiri.